Murachumva radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi mudukurikire kuri metero 19 na metero 22. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Aha mu Rwanda nyine abakize virusi ya corona bafite inama batanga.
Isomo nakuyemo cyane no kwirinda bihagije, kindi kwibona imimenyetso n'ucika intege wenda ngo nuko wenda nta mwahuye, kindi nuko wamaze kubona ko ufite ikimenyetso no kwirinda guhura n'abandi.
Uwizeye Vivine numwe mu banduye virusi ya corona bayikize mu Rwanda. Mu Burundi ho amatora nkuko mubizi azaba kuwa gatatu. Muri aya makuru, President Silvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora u Burundi aratubwira uko ayabona. Ni mukanya gato cyane, mugume ku maradio yanyu. N'uyu munsi kandi bagenzi banje bose dukorana hano i Washington DC nanje twabateguriye aya makuru kandi turayabagezaho turi wacu buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Ijwi rya Amerika, amakuru tuyahere muri Zimbabwe. Ishyaka rya mbere rikomeye ritavuga rumwe na leta, Movement for Democratic Change MDC, riratangaza ko ryaburiye irengero rya bamwe mu bayoboke baryo. Inkuru irambuye Fidel Niyongabo.
Umugambwe MDC watangaje ku munsi wa kane ko irengero ry'abanywanyi batatu bawo ritazwi umunsi umwe inyuma y'uko bagize uruhara mu myerekano ku ibura ry'ibifungurwa. Igipolisi kirahakana ko bari mu minwe yacyo inyuma y'uko kimenyesheje ko bahagaritswe. Abatavuga rumwe na leta ya Zimbabwe barakunda kuzimangana mu gihugu. Umugambwe MDC umenyesha ko ufise ubwoba ko abanywanyi babo harimwo umushingamateka banyuruzwe n'abajeje umutekano. Umuvugizi w'igipolisi Paul Nyusi yasubiwemo n'itangazamakuru avuga ko abanywanyi batatu b'umugambwe MDC bahagaritswe kubera bagize uruhara mu myerekano itarekuriwe n'amategeko yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi. Yamara ntawashoboye kumushikira kugira agire icyo abivuze ko ivyo byaravyuye ubwoba kuho abo bantu bashobora kuba bari muri iki gihe hamwe n'umutekano wabo. Mu itangazo umugambwe utavuga rumwe na leta MDC usaba ko barekugwa bidatevye kandi atabibanje gusabwa.
Noneho tujye muri Somalia ho imyaka myinshi nk'uko mubizi iki gihugu kimaze mu ntambara. Iyi ntambara yatumye kitoroherwa mu kurwanya icyorezo cya virusi ya corona. Nibyo Frederic Nkundikije atubwira.
Umutekano muke hamwe n'ingwano zitafana ko zabaye mu gihugu mu gihe kirekire biri mu bintu bituma Somalia kitoroherwa mu guhangana n'ikiza cya corona. Izo zatumye abanyagihugu batekerwa n'ubwoba naho leta igerageza gutanga amakuru y'ukuntu icyo kiza cyifashe mu gihugu. Ibiharuro by'abantu bamaze kwandura uyu mugira bizwi byashikirijwe na kaminuza muri Leta z'Ubumwe za Amerika Johns Hopkins University ikurikiranira hafi icyo kiza birarenga 1,200. Harimo abantu 53 bamaze kwitaba umuremyi. Yamara amashyirahamwe atabara imbabare hatari make hamwe n'abategetsi bajejwe ivyerekeye amagara y'abantu muri Somalia bavuga ko ibiharuro by'abantu bamaze gufatwa n'uyu mugira nabo umaze guhitana birenga aho. Mu gihugu cya Somalia hari inyubakwa imwe yonyene ikoranyirizwamo abantu biketswe ko uyu mugira ifise ibikoresho byankenerwa ku banyagihugu 15,000,000.
Inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango w'Uburayi bwiyunze iraterana uyu munsi kugira ngo bigire hamwe icyo umuryango wabo uzakora Israel niramuka yigaruriye ibice bimwe na bimwe bya Cisjordania cyangwa se West Bank mu Cyongereza. Guverinoma nshya ya Israel iteganya gutangaza mu kwa karindwi umugambi wayo. Ba minisitiri b'Uburayi bwiyunze barashaka rero kugira umwanzuro umwe bose bahurijeho uko ari 27. Barakora inama yabo ku buhanga bwa video conference. Leta ya Yordania imaze iminsi itakambira amahanga by'umwihariko umuryango w'Uburayi bwiyunze ibasaba gufata ibyemezo bikaze byo kubuza Israel kugera ku mugambi wayo. Nyamara Uburayi kugeza ubu ntibuzi icyo bugomba gukora. Koko rero Josep Borrell ukuriye urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'Uburayi bwiyunze avuga ko ibihugu bigize uyu muryango bitavuga rumwe ku mugambi wa Israel ndetse no kuba bayifatira ibihano. Mu kwezi kwa karindwi gushize ariko Borrell yatangaje ko Uburayi bushyigikiye ko leta za Israel na Palestina zibaho zombi uko ari ebyiri zigenga zituranye mu mahoro na demokarasi. Ubusanzwe umuryango w'Uburayi bwiyunze uhora wamagana koloni z'Abayahudi Isirayeli imaze imyaka yubaka ku butaka bwa Palestina, ariko nta byemezo bujya buyifatira. Hagati aho, umuhango wo kwimika guverinoma nshya ya Isirayeli wagombaga kuba warabaye ejo kuwa kane warasubitswe kubera ko minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yananiwe kumvikana imbere mu ishyaka rye ku bagomba kuba ba minisitiri. Biteganijwe ko guverinoma nshya ya Isirayeli izarahira ku cyumweru. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, ni no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara muri Afrika CDC mu magambo ahinnye y'Icyongereza cyamaganye kivuye inyuma icyemezo cya leta y'u Burundi cyo kwirukana uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu Burundi. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Umutegetsi mukuru ayoboye urugamba rwo kurwanya ikizatumbwira wa corona muri Afrika Dr. John Nkengasong yiyamirije leta y'u Burundi ku ngingo yayo inyuma y'ishyirahamwe OMS yerekanye impungenge ku bibazo by'abantu baba buzuranye mu makoraniro yerekeye amatora yimirije kuba mu Burundi. Ishyirahamwe OMS ivuga ko ivyo bishobora gutuma ikizatumbwira wa corona gikwiragira. Ibiro vy'ishyirahamwe OMS mu karere ka Afrika biherutse kwerekana amakenga ku bantu bari buzuranye mu ikoraniro ryerekeye amatora riherutse kuba ry'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu nyuma yaho, umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yandikiye iketi ishyirahamwe OMS avuga ko uwuriserukira mu Burundi Walter Kazadi Molombo aziririjwe mu gihugu ko ategerezwa kuva mu gihugu uno munsi ku wa gatanu hamwe n'abandi bahinga batatu ba OMS. Umuyobozi mukuru w'ikigo CDC Dr. John Nkengasong amenyesha ko iyo ngingo ya leta y'u Burundi babaje kubera ije mu gihe gukorera hamwe mu rugamba rwo kurwanya ikizatumbwira wa corona bikenewe cyane rwose. Yamenyesheje ko hamwe u Burundi bwo babufitaniye ibibazo ibyo ari byo byose n'ishyirahamwe OMS byo babyiza bubitoreye inyishu biciye mu biganiro.
Tujye no mu Rwanda aho bamaze amezi abiri babonye umurwayi wa mbere na mbere wa virusi ya corona. Ariko ku bw'amahirwe y'indwara nta n'umwe irahitana mu Rwanda nyine, ahubwo abayikira bariyongera kuruta abayandura. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi.
Hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu ubwo umurwayi wa mbere yagaragaraga mu gihugu, uko iminsi yagiye ikurikirana ni nako umubare w'abarwayi wagiye wiyongera. Kugeza ubu inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda zibarura ko abanduye iki cyorezo bamaze kugera kuri 287. Imibare yarayitanzwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Nubwo abanduye iki cyorezo ari benshi, ni nako imibare y'abagenda bakira igenda irushaho kuzamuka. Imibare yarayitangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abagera ku 168 aribo bamaze gukira iki cyorezo, bakaba barasubiye mu miryango yabo, mu gihe abakirwaye bagera ku 119. Nubwo habonetse abarwayi batari bake, ariko inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda zigaragaza ko nta murwayi n'umwe urahitanwa n'iki cyorezo. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr. Nsanzimana Sabe yasobanuye impamvu yabyo.
Wakwibaza rero ngo tubigenza gute kugira ngo abantu bakire? Icya mbere ni ukubabona kare, kuko iyo umuntu umubonye kare umufasha ubudahangarwa bwe kwirwanaho. Urugero, hari abarwayi twagiye tubona bakeneye nk'umwuka, kuko iyi ndwara mu bintu bya mbere iteraho ibibazo abahuye nayo ni ukubura umwuka, kuko virusi ikunda gukurira mu bihaha cyangwa hafi yabyo. Umuntu rero yahawe umwuka virusi itaraba nyinshi cyane aho hantu, ubudahangarwa bushobora gutuma hatagira n'izindi ziyongera. Ikindi cya kabiri, uwo muntu yashyizwe ahantu he wenyine agakurikiranwa ku ibyo bimenyetso ashobora kugira, akaba atakwanduza n'abandi, akavurwa bya bimenyetso, icyo gihe virusi umubiri urayisohora bisanzwe.
Inzego z'ubuzima zikangurira abaturage ko mu gihe bumvise ibimenyetso bidasanzwe nko kugira umuriro ukabije, inkorora idasanzwe, gucika intege no guhumeka nabi, bakwihutira kugana abaganga batarazahazwa n'iyi ndwara. Abashinzwe ubuzima bakunze kuvuga ko bigorana cyane kuvura umurwayi iyo yaje yazahaye. Madamu Wizeye Vivine uzwi ku izina rya Miss Vivi kubera umubyibuho afite, ni umwe mu bantu bavuzwe cyane mu bitangazamakuru ko yanduye virusi ya corona, ndetse benshi mu bihe bishize batangiye kuvuga ko yamuhitanye. aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze ko ari mu bantu bakize COVID-19 kandi yaraganye abaganga amaze kuzahara.
Urumva nyine nabanje kwivuza nzi ko ari bambwira ko ari gripe isanzwe. Urumva rero muri icyo gihe cyose ndi ku miti yaranzonze.
Uri umwe mu barwayi bashobora kuba barageze hariya kanyinya barembye cyane. Bakwitayeho gute kugira ngo nyuma y'igihe gitoyo uhitukira?
Banyitayeho cyane, banyitayeho mu buryo bwose bushoboka. Nubonaga bahuje inoza, bashyiraga hamwe nk'itsinda bagatekereza ikigomba gukorwa cyose.
Ubwo wumvise noneho abantu batangiye kukubika, kuko nyuma y'iminsi ibiri ugiye abantu batangiye gucicikana amafoto ngo wapfuye. Sinzi niba warahise ubimenya, wabimenye bigenze bite?
Urumva nyine amatelefoni umuntu yarakiyafite, narabibonye bitangiye gucicikana, nahise mbibona rero. Ariko ntago narasekaga kubera ko byaje mbona nitaho cyane, kandi mbona hari ikiri guhinduka bitewe n'uko nageze kwa muganga ameze. Kuko urumva niba wenda umwuka bamaga wari uri hejuru, ukabona baragenda bagabanya kantite w'ingano y'uwo bamaga, nabonaga ko hari ikiri guhinduka.
Uyu mubyeyi benshi bamenyereye nka Miss Vivi, kubera ko ajya agaragara mu birori byo kwiyereka by'abantu banini, agira inama Abanyarwanda yo gukomeza kwirinda iki cyorezo, kuko benshi banduriye indwara batazi aho bayikuye.
Isomo nakuyemo cyane ni ukwirinda bihagije. Ikindi kwibonaho ibimenyetso ntucike intege, wenda ngo ni uko wenda ntawe mwahuye. Ikindi ni uko wamaze kubona ko ufite ikimenyetso ni ukwirinda guhura n'abandi, kuko wenda nanjye ntibyaramfashije ko nta muntu n'umwe bagize basanga wenda baba baranduye uturutse inyuma yanjye. So nkavuga ni rero abaturage bakwiye kwirinda cyane cyane, kandi ntibumve ko kwandura ari uguhura n'uwanduye, ahubwo naho bagenda naho bakora nabo bumve ko ari ikibazo, bakaraba intoki kenshi, barinde kugenda bakorakora ahantu hakozwe n'abantu cyangwa akorwa n'abantu benshi. Niyo bahakoze bibuke gukaraba intoki mbere, birinda kwikora mu maso.
Kugeza ubu imibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko umubare ugaragara muri iki gihe ari uw'abagenda bakira iki cyorezo, ariko inzego z'ubuzima zigasaba n'abakize ko bakomeza kwirinda, kuko bashobora kongera kwandura mu gihe bahura n'ufite iki cyorezo. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika.
Kwirwara ntabwo byakwitiranwa no guhabwa urukingo. Kuba yayirwaye ntabwo bivuze ko atakongera kwirwara.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryemeje kuwa 11 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka kuko COVID-19 ari icyorezo cyugarije isi bitewe n'ubwiyongere bw'abayandura. Virusi ya corona yagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Kuri ubu 4,490,558 nibo bamaze kuyandura ku isi yose, barimo 301,558 yahitanye, naho 1,169,639 bamaze kuyikira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Itariki nk'iyo uyu munsi mu mateka habayeho. Hashize imyaka 72 Isirayeli irwanye n'ibihugu by'Abarabu. Turabigezwaho na mugenzi wacu Venuston Nshimiyimana.
Igihugu cya Isirayeli cyari cyaraye gitangaje ku mugaragaro ko kigenga, maze bukeye bwaho ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'1948 ingabo z'ibihugu by'Abarabu aribyo Misiri, Transjordani ariyo Yorudani n'ubu Siriya, Libani na Iraq byinjira muri Palestine. Bibutse ko ingabo z'Ubwongereza zahagenzuraga zari zacyuye igihe, zari zarahawe n'umuryango w'abibumbye. Izo ngabo rero zahise zigarurira uduce twinshi dutuwe n'Abarabu, maze zitangira kugaba ibitero ku ngabo za Isirayeli. Iyo ntambara yamaze amezi 10 ibera cyane cyane muri Palestine, mu nama yabereye mu mujyi wa Jeriko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 28. Abanyapalestina 2,000 bayitabiriye, basabye ko Palestine yakomekwa kuri Transjordani kugira ngo haboneke ubumwe mu Barabu. Iyo ntambara yahinduye byinshi mu karere, yatumye Abanyepalestina bagera ku 77,000 bahunga igice cyahise kigarurirwa na Isirayeli, bahinduka impunzi. Abanyepalestina bavuga ko ari umunsi baboneyeho ishyano, ibyo bita Al-Nakba mu Cyarabu, mu myaka 3 yakurikiye iyo ntambara. Abayahudi bagera ku 77,000 nabo batashye muri Isirayeli, bakaba bari barirukanywe mu byabo mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati.
Venuston Nshimiyimana, urakoze kudusangiza habayeho. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu nkuko mubizi abarundi bazatora kuwa gatatu mu cyumweru gitaha. Aya matora President Silvestre Ntibantunganya wayoboye Burundi kuva mu 1994 kugera mu 1996 arayabona ate yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Je no vuga kuri koragera neza kuko nukuraba aho tugeze muri inzira ya demokrasi turimo agiye buri myaka 30 aho tugeze ni hehe bwa mbere nuko menye uko aya matora abantu bari kwahiganwamo abaye haheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano ya Arusha akaba kandi hagiye kuri 15 Uburundi ufise inzego zicije umutekano zihurirwamo abarundi n'abarundi kazi baturika ubwoko bwose. Iyi ikaba ari intambwe ikomeye cyane abantu bose bitoza bategerezwa kubaha bakubahiriza. Icya kabiri mbona ni uko muri aya matora ibyumviro byose bivuga mu gihugu cy'u Burundi buriya muri politiki biriko byibonekeza mu bantu bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke ibibanza mu n'amashingamateka ikibazo cy'ishinga amashingamateka canke mu bantu zo bakomine. Aha mbere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarusho kahari. Mu mwaka w'1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahiganwa abantu batatu gusa. Muri aya matora y'uyu mwaka hahiganwa abantu ndwi kandi muri abo bantu ndwi harimo abantu bavuga nti n'abantu bicunja mu gihugu uravye ngo wahoze arongoye igihugu uravye ngo umuntu yarongoye n'amashini amateka mbere mu myaka myinshi uravye ngo umuntu ari mu kibanza ubu cicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu canke ari mu kibanza cicegera cya mbere cy'umukuru w'inamashinga amateka ukaraba mbere n'uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi urumva yuko nukuru atabuza kugira ngo hari ahantu habutse ibyumviro bishyikirizwa. N'ikindi kimenyamenya ni uko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza harimo mbere muri abo bose ariko aritoza ufise muri bo imyaka mike afise imyaka ngira ngo 40 urumva iyo ni intambwe yindi. Iyi ni intambwe tugiye muri aya matora haba abarundi cyangwa mbere n'abandi bayakurikirana tuzi yuko mu kwezi k'umunani Uburundi uzaba ufise umukuru w'igihugu mushasha kubera kuko uhari kuva muri 2025 atazokwitoza. Ubwa gatanu novuga yuko ku rubuga ubiravye biraboneka yuko mu n'amashinga amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga ibiri ishobora kuba itatu kubide ibyo bikazotuma ibyumviro biba byinshi mu n'amashinga amateka gusumbya uko biri ubu.
Ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane rwose ariko imishamirano nayo iri hagati y'urwaruka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Gaton Rwasa mu rusigura gute ko mu bisanzwe mu banyapolitiki hasa n'ahari icyuka cyiza
si byo gusigura ahubwo ni byo kuyamiriza. Ni byo kuyamiriza dusaba abo bantu nyine navuze nadondaguye ubona ko ariko aritoza urwa kuvuga ruva mu migambwe harimo mbere barongoye bamwe bamwe nicyo gituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure ijambo umuntu wese aca yumva ati uwo ndiko uri karahiganwa ahagaze ngaha ku byerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu kuko abo bitoza bose b'igihugu igihugu gikomeretse ibyo batwemerera byose nta kuntu bazoshobora kubishyira imbere bazobanza kuza kuzimya umuriro. Aho rero je icyo ndabasaba ni uko bavuga batadidinganya bakabwira abanywanyi babo abwo gwaruka ruvugwa ko guhagarikira ngaho ahandi kato gwaruka rukamenya yuko rubandanije muri iyo nzira nigo ruzoriko ruriyononera. Aha mbere washaka nakubwiye mu kanya gahetse yuko muri abo bitoza harimo ufise imyaka yegereje 40 irenze ku gatoya niwe akiri muto muri bose abandi bose bafite imyaka irenga 50 ni ukuvuga yuko usanga ari abantu bakuze muri bwa Burundi bwagira za ngora turiko turavuga. Aha rero niho ngira nti botije kumenya bati muri aya matora tugiyemo hari ibyo dutegerezwa gukingira Burundi kandi bikaboneka neza muko bigenza no mu majambo bavuga hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana iminsi yose iyo hari ikibazo aho kuri kugwaruka ngo rugende ngo ruze gutana mu mitwe naco bizana ahubwo bizana kutizera kandi je nariko ndavuga ko ari ibintu byinshi byotumye aya matora twizera ko agiye gutuma demokrasi mu Burundi isimbiza igatera intambwe nshasha kandi nziza.
Ego mwihweje muri rusangi rero ikintu mwiteze mu matora ni ikihe? Murabona ko aya matora azoba mu minsi iri munsi y'itanu azogenda neza?
Nakubwiye nti umuntu wese nibo biraba muri abo bitoza, hanyuma tugashyirako n'inzego za leta y'u Burundi, tutibagiye n'urwego rucungera amatora hamwe na rero n'abandi bantu no kwita junja abashigana wese abishyizemo ishaka ni nguvu ayo matora azoba neza, azoba kandi arashobora kubyarira u Burundi ibintu byiza. Igihambaye rero nakubwiye ni uko abantu cyane cyane ababitoza bo kwirinda gushyira mu mitwe y'abantu ibyiyumvira umengo baratsize byarahetse. Burya iyo ugiye mu matora ntuba ubuzi icyazovamo, na cyane cyane ari amatora uretse abene Burundi bo nyene ubene igihugu uko tubivuga bagashyikiriza ikiri ku mutima nk'uko babivuga bo nyene, wewe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe, utatowe ukamushikiriza ijambo ryo kumukeza, uwatowe nawe akamya abatorewe u Burundi adatorewe wenyene kandi adatorewe umugambi wiwe abatorewe igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kiba kimwiragije, kiba kimugize umwungere wacu, kiba kimugize uza kugira ngo bigiye kumva iteka gusa ahubwo abaje kugira ngo abe umusuku w'Abarundi.
Ayo matora rero azoba nk'uko bizwi gushika atabarorerezi b'amahanga n'amashyirahamwe n'amashengero yo mu gihugu washaka nka 40, ivyo birizeza abanyapolitike bose.
Niko byifashe nta kuri twogira kirandone horabona mbaye ndareka nuko ashobora ko hari gorane zituma batashoboye kuza mu nteguro. Ora niki kiza cha coronavirus iko kimeze nabwo muranumva muri mu ijwi rya Amerika bavuga yuko hari abakorera muhira iwabo.
Twese n'ubu turiko dukorera muhira, n'ubu turiko tuvugana ndi mu biro vyanje mu nzu yanje.
Urumva rero vyogora kugira ngo tugire ngo nihagira baza kuyaraba bavuye hirya no hino zo kurugame rwashika ngaha basengaha naho ugasanga hari za ngingo zafatwa z'uko umuntu kugira ngo bamurekurire kugira imirimo arangura abanza kumara iminsi 14 yugaraniwe ahantu kugira ngo arabe kucyo kiza kitwa cyaramufashe. Urumva rero ko n'ibihe bitoroshe mu byerekeye amagara y'abantu, je ndibaza yuko abo Barundi barekuriwe kandi biyandikishije ngo bazobikurikirane abo bene imigambwe n'abitoza babigiyemo, hanyuma abahanuzi bakagumaza barahanura, ndibaza yuko ayo matora ashobora kubyara ikintu cotuma Abarundi bizera. Ibyo ari byo byose ko bigenda kose matora zoba kandi hazogirwa ikivuye ngo cyo dusabye gusa n'uko ikizovamwo abazoba bashyizwe imbere mu majambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwizeza Abarundi, kandi ntaba amajambo gusa bikaba karimi bizoca bigenda mu ngiro tubone yuko koko uwatowe afashe umugambi ukwegeranya Abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufise, na cyane cyane ibibazo biraba iterambere rya bene Burundi.
Umurwi se ni utumaye matora muri iki gihe usa n'utizigiwe cyane rwose n'imigambwe imwe imwe, aho twavuga cyane cyane umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi uri muri ayo mahiganwa, umwe muri iyo migambwe wa CNL widoze ubwa ko uyu murwi uri kutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora. Mwebwe ibikorwa by'uyu murwi muri iki gihe mubibona gute?
Agateka n'umuntu akitera ibyo ba umuntu wese ahari ndashobora kugira ngo arashobora kubura ikibi bamvuga ko uko wigenza wewe niko kuzoheza kukaguhiteka, kuko ibi bintu biriko birashika by'uyu murwi nuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere, hanyuma bagashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa rwego rwa komine. Hari mbere n'iri migambwe yavuga iti mbe twe tutarimo ndazi umugambwe sabanya Frode baravuga uti mbega ko hose bashiramo gusa umugambwe CNDD-FDD, umugambwe CNL, umugambwe IPRONA, ubwo twebwe muri Frode tugira ikibanza. Nicyo gituma rero burya iyo muriko murahananira ibintu iyo ubonye ikintu kitagenda neza nturaba inyungu zawe gusa, uraba inyungu z'igihugu cyose. Ariko saho noza kubandanya nkagarara gihambaye no gutera kamo kandi seni uyirongoye n'abayirimwo yuko ikizoba muri aya matora kizoza kemerwa n'Abarundi kikanakiza u Burundi kije koko cerekana koko uko Abarundi bashikiriza uko yumvira. hanyuma gusa nabo bahiganwa ndabisubiremo ategura imitima ugiye guhiganwa n'ubuzi kuzotsinda ko abarundi barashobora guca kubiri nuko bibira cyaragiye birashika maturagira muri kino gihugu kuva twikukira mu 6 ugace mu 3 aragiye hashika aho ubona bikuzanire wewe uba ku butegetsi canke uba mu migambwe igira iti mpanganye n'ubutegetsi biteye kubiri nizo wiyumvira no kutegura umutima rero akabanga kare mu matora kaboneka iyo amaze guharura ibyagiye bishyikirizwa na bene buru.
None mwebwe mwihweje abanyapolitike bariko barahiganwa muri iki gihe murabona ko mu gihe imigambwe yabo canke mu gihe batotsinda ayo matora bazokwemera aho abanyagihugu bazaba bashize?
Nakubwiye ngo ndikije abantu bariko baritoza abaribo amategeko tugendera ku amabwiriza tugendera ku muri aya matora benshi muri bo bari murayatoye bashyize mugabo none harimo icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ikaba ari nayo yagitora amabwiriza yose tugendera ko n'ayagenga amatora harimo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ari nawe usaba nshingamateka benshi mbere no muri leta harimo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu abantu barakunda kutibagira mu kugenera leta itunganijwe niwe imigenderanire hagati y'amashingamateka n'inama nshingamateka icako kuko niwe aba afise ibibazo bya politike na administration amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'igihugu azi ibanga ry'umukuru w'igihugu amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka nakubwiye imyaka myinshi hagize ingorane ziba abo bantu ndondaguye nibo ubwa mbere bizogora kumenya aho ubugabo bwabo ubushyira ntayo bwabo bugera icyo gituma navuze ni bafata ijambo babwira abarundi icyo bazokwifuza ko uburundi buba inyuma y'amatora nicyo kizoba nje nari gushima mbere iyo aya matora abarundi buhamagarwa ku munsi w'itariki ya 20 bamaze kugenda bari hamwe tubabone bari hamwe ariko ravuga ko ndiko ndavuga bati twifuza amatora meza turigemeje ko atari kuja mu bintu byo kwigira hagati baruganda turiyemeje yuko ikizwa muri aya matora tuzocuba tukacubahiriza ayo majambo bayavuze usanga imbere mbere ibintu byoroha neza atangurane byozana ndizeye umwanya uracariho uyu munsi ni tariki 15 bazotora ku tariki 20 bafise uburenganzira bw'icyo bavuze tubabone basohoke bavuge ntibafate gusa ibyo by'ukwama ariko hari iruka inyuma y'abantu barondera amajwi bamenye yuko iryo jambo barivuze rizobaha gusubya ubugabo bukomeye ubushingantahe muri kino gihugu.
Kama mwateye turizeye ko bazogatega amatwi mu gusozera ariko nashaka mu gihe cy'umutanze kimeze nk'impanuro muha umunyapolitike wese azotsinda ayo matora.
Umunyapolitike azotsinda icya mbere azobandanya mu makanda y'injungu za demokarasi n'injungu yo kwikukira mu 61 kwa Gasore umugambwe wiwe utsinze yavuze ati ntatsinze umugambwe iprona hatsinze Burundi mu 93 ndadaye Melchior yavuze wari wone turi kumwe atsinze yavuze ati ntihatsinze Melchior ndadaye ntihatsinze umugambwe sabanya Frodebu hatsinze demokarasi hatsinze Uburundi uzotorwa rero yogere ngaho avuga ayo majambo nyine aremeshe abarundi bose icya kabiri mu kugene azotunganya igihugu agitunganye nk'igihugu cy'abarundi bose atari igihugu cy'umugambo uyu cyangwa ivyumvira ubu buriya iyo ugiye kwitoza uba uri nk'umwigeme yiteguriye kuza gusabwa ubu ugiye kugira abarundi uti nsabe ugiye kuba bagusabye rero ubaye umugeni wabo hanyuma tuko kivuga bya byumviro byayituruka uvuga bya byumviro byahugiye nico gituma buriya iyo umukobwa mu Burundi agiye kwabikwa bavuga bati agiye Burundi agiye mu Burundi ubona rero tuko turatora Burundi tuzaba tumushize hejuru kugira ngo atubere twese umwungere mwiza umwungere yitaho intama ziwe zose niri kure hariya akayumvira haba iri mu Burundi haba mbere niri mahanga urabona ko dufise n'impunzi abe umwungere abe umubyeyi w'abarundi bose.
Perezida Silvestre Ntibantunganya mwahoze muri ngo y'u Burundi murakoze cyane rwose cyane cyane ku mpanuro n'ivyiyumviro byiza muhaye abarundi muri rusangi mwakoze
namwe. murakoze cyane ko mpambaye kakanya kukubwira na bene wacu b'Abarundi.
President Silvestre Ntibantunga nyero yaganiraga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Inshuti zacu naha aya makuru ahumurije, mbashimiye ko mwayakurikiye, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika, kandi mwirinda mwokagira imana mwe virusi ya corona. Murakarama.